Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije inshuti mwese, dutanguranye ibiganiro vya muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 8 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2016. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
We are actually very determined to find a way to make this round of consultations happen, ideally in Arusha on the 12th under the leadership of former Tanzanian President Benjamin Mkapa.
Uwo ni intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini, Thomas Perriero, avuga ku biganiro bihuza Abarundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara, reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys, utubwire amakuru dufitiye.
Maramutse Fidel, ndaramukije namwe nshuti z'Ijwi rya Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu riragabisha ko mu gihe atabiganiro bya politiki nyakuri vyoba muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, ico gihugu gishobora kwinjira mu ndyane za politiki zishobora no kuvamwo ubwicanyi bukabije. Ivyo vyamenyeshejwe n'icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU Jan Eliasson ejo ku munsi wa kane ni mu nama ya ONU ijejwe umutekano ku isi. Eliasson yavuze ko hamaze kugaragara ukutumvikana hagati y'abanyepolitike muri Kongo mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka. Amenyesha ko Perezida Kabila vyari vyitezwe ko arangiza ibiringo vyiwe mu mpera z'uyu mwaka, ariko yagirizwa gutevya gutunganya amatora kugira agume ku butegetsi. Ariko ivyo vyagirije ambasaderi wa Kongo muri ONU Inyase Gata Mavita arabihakana, ahavuga ko leta yiwe yifuza gutunganya amatora mu mahoro atawe akumira kandi akurikije amategeko mpuzamakungu. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rimenyesha ko ririko riracandaga abanyagihugu bo mu bihugu bya Afrika yo hagati kugira ribakingire ikiza c'indwara y'inyonko. Iryo sekeza ryatanguye muri uku kwezi kw'indwi ritumbereye gucandaga abanyagihugu bangana ku miliyoni 15 n'ibice bitanu bo mu bihugu bya Angola na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiza cy'inyonko cyatanguye kwibonekeza mu mpera z'umwaka uheze ku murwa mukuru wa Angola, Rwanda, gica gitandukira mu gihugu cyose imbere y'uko gishika no mu gihugu kibanyi cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ibiharuro biheruka gusohorwa na ONU vyerekana ko abantu barenga 3,500 bamaze gufatwa n'ico kiza muri ako gace kose. Abarenga 860 bavugwa muri Angola, aha bashika 335 bamaze gufa. Muri Kongo ho abarenga 1,300 nibo bakekwa kuba baranduye iyo nyonko, 750 nabo bakaba bamaze kuhasiga ubuzima. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho ubwicanyi buherutse gukorwa n'abapolisi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku banyamerika babiri babirabure bwatumye abantu mu bisagara bitandukanye vya Amerika bihereza amabarabara kuva ejo ku munsi wa kane ku mugoroba. Abo birabure bishwe ni Philando Castile wo mu gisagara cha St. Paul muri Leta ya Minnesota, hamwe na Alton Sterling yiciwe mu gisagara cha Baton Rouge muri Leta ya Louisiana. Iyo myerekano yabaye mu bisagara vya New York, Dallas muri Texas, aho mu kanya gaheze havugwa ko hoba hari n'abapolisi batatu bahejeje kuraswa n'abigaragambya mu kanya. Ahandi yabaye ni New York, ni muri Leta ya New Jersey, Sarasota muri Florida, i Grand Rapids ni muri Leta ya Michigan, hamwe naha i Washington DC. Iraswa ryabo bantu babiri ryasubiye kuvyura ibibazo ku nguvu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi aha muri Amerika, cyane cyane kubirabure. Perezida Obama nawe yasavye ko amategeko yokoreshwa kugira bakure mu rwego rw'igipolisi amacakubira ashingiye ku moko, mu kuvuga ko ababajwe n'ubwo bwicanyi. Mu Bwongereza, umushiranganji w'intwaro yo hagati muri ico gihugu Theresa May hamwe n'uwa masoko ntanga nguvu Andrea Leadsom nibo bahiswemo guhiganirwa muri ambabarira ikibanza cy'uzosubirira umushikiranganje wa mbere David Cameron. Abakenyezi babiri batowe n'inama nshinga amateka y'Ubwongereza ejo kuwa kane, abantu bashika 150,000 bo mu mugambwe w'abakonservateri. Abo bakenyezi baturukamwo nibo bagiye gutora hagati yabo bakandida babiri bakoresheje za posita. Uzotorwa zoba abaye umushiranganje wa mbere w'Ubwongereza w'umukenyezi kuvaho Margaret Thatcher akuriwe ku butegetsi mu mwaka w'1990. Ibiharo bizova muri ayo matora bizomenyekana itariki 9 z'ukwezi kw'icenda murambabarira. Uzotsinda azosubirira umushikiranganji wa mbere David Cameron aherutse gutangaza ko atanze imihoho inyuma yaho abanyagihugu bahisemwo kuva mu muryango wa Burayi kuva 2023 ukwezi kwa gatandatu guheze. Minisitiri wa mbere mushasha niwe azobandanya ibiganiro n'ibindi bihugu 27 vya Buraya kubijanye no kuva kubwongereza muri uyo muryango. Ni nawe kandi azohangana n'ibibazo by'ubutunzi byadutse inyuma y'iyo ngingo abanyagihugu bafashe.
Urakoze Aloyisi kumakuru ejeje kudushikiriza, turasubira mukanya. Radio ya Amerika i Washington DC numanya wa makuru yo mu karere. Mu gihe imishikirano igira kabiri ihuza barundi yari gutangura kuva ku itariki 12 gushika ku itariki 14 z'uku kwezi kwindwi yarusha muri Tanzania yasibishijwe, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero avuga ko iyo mishikirano ikenewe kandi kumwunganiriza Benjamin Mkapa ariko akora ibishoboka byose kugira iyo mishikirano igira kabiri ibe nkuko vyateguwe. Nivyo yatangaje mu kiganiro na mugenzi wacu Fred Kengondikije.
Thomas Perriero intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini avuga ko abarundi bakwiye kwicara hamwe bakaganira kugira ngo bakemure ibibazo byatumye haduka imvururu. Kubyereka ibiganiro byari bitekanijwe kuva ku igenekezo rya 12 gushika ku igenekezo rya 14 y'uku kwezi kwindwi. Perriero avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza ko muhuza yokoranya abarundi nk'uko bitekanijwe kugira ngo bayage bongere bapfundike imigambi y'ukuntu ibibazo by'umutekano n'ubukene barimwo byoshobora kurangira.
We are actually very determined to find a way to make this round of consultations happen.
Thomas Perriero agira ati twariyemeje gukora ibikenewe byose kugira ngo iyindi nshuro y'ibiganiro ishobore gutangura bishobotse bikanabera yarusha ku igenekezo rya 12 bihagarikiwe na Perezida Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania. Abategetsi bo mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika umuseruko baratangaje ko ivyo biganiro bitegerezwa gushyirwa ku rutonde rwa mbere kandi ko bose Leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo bategerezwa kuja muri ivyo biganiro bafise umutima wo gushaka kurondera inyishu z'ibibazo by'u Burundi. Natwe nyene turazi ku biganiro vyihutirwa kuko ibintu bitifashe neza mu gihugu haba kuvyerekeye umutekano canke ubutunzi. Nico gituma rero inyishu yonyene ishoboka n'amasezerano afunditswe muri ivyo biganiro bishigikiwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika yo mu buseruko.
Way forward is a negotiated solution under the auspices of the East African Community.
Kuvyerekeye ubutumire muri ivyo biganiro vyari bitekanijwe ku igerekezo rya 12 gushika ku igerekezo rya 14 y'ukwezi kw'indwi. Umuvugizi w'urunani Senarede Pancras Chimhaye yabwiye iradio Ijwi rya Amerika ku rwo runani rutaronse ubutumire ku izina ryarwo. Chimhaye yavuze kandi ko ata munywanyi urunani Senarede arekuriwe kuja mu mibonano canke ibiganiro mu gihe cyose urwo runani ruzoba rutaratumirwa nk'urunani. Umushikiranganji Perriero yaragize icyo abivugako.
Well, we know there have been concerns raised by both sides. The opposition has made very clear that they expect.
Ati turazi ko hari amakenga ashikirijwe n'impande zose, abatavuga rumwe na Leta bagumye basaba ko baterezwa gutumirwa nk'urunani kandi barabishikirije mu manama atandukanye ko baterezwa gutumirwa nk'urunani Senarede. Turazi ko Perezida Mkapa yabonanye na Senarede bagaheza bakayaga uburyo imibonano yobandanya. Turiko turaba uburyo bushasha buhamwe n'ukuntu ibintu byo kwihutishwa kuko tuzi ko bihambaye ko bose baje hamwe naho ivyo dokenerwa kumuhuza agumaja kuraba imirwi iyi nirya itarinze kwicarana. Leta y'u Burundi yarashikije amakenga yerekeye ikibanza imibonano iriko yaberamwo yarusha. Ku bwacu ikibanza ibiganiro byo biramwo ntigishora kuba ikibazo mu gihe cyose ibyo biganiro bibereye mu kibanza kirimo umutekano kandi ibyo biganiro bigashimikira kamaro k'amasezerano y'Arusha yashoboye kurangiza indyane zari zimaze imyaka n'imyaka mu Burundi amasezerano yagiriye akamaro abanyagihugu bo mu Burundi
is a good reminder of the stakes that are at play here for civilians across Burundi.
Kuvyerekeye raporo y'ishyirahamwe Human Rights Watch ivuga ko abajejwe umutekano mu Burundi bakubaguye abaharanira ineza y'abanyagihugu hamwe n'abatavuga rumwe na leta Periero aratera kamo gasaba guhagarika ubwicanyi akongera gasaba leta gukora ibisumbirije mu gukubita intahe mu gahanga abajejwe umutekano canke hamwe n'imirwi yose ityoza agateka kazina muntu.
We've been appalled by the level of torture and extrajudicial killing.
Periero ati twaraguye mu gahundwe no kumva urugero nyifato yo gukubagura abantu hamwe no kubagandagura igeze ko ubwicanyi bukorwa n'inzego za leta hamwe n'abakorera leta hamwe n'imirwi ikorana na leta. Twarumvise kandi amakuru avuga ko n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta nabo nyene bagandaguye abantu. Twariyamirije ubwo bwicanyi bukorwa n'impande zose. Twarafatiye ibihano abantu mu mpande zose bigaragaje muri ubwo bukozi bw'ikibi. Yamara leta y'u Burundi irafise uruhara ruhambaye cyane rwose kandi runini rwo gukora ibishobotse byose kugira ngo ntihagire umunundi n'umwe aborezwa igufa. Leta iterezwa kandi gukubita intahe mu gahanga abantu bose bakora ayo mabi. Periero yaragize kandi icavuga ku byerekeye ibirego byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu bivuga ku Rwanda rwahaye imyimenyerezo ya gisirikare zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Yongera aragira icavuga ku matora ategekanijwe mu gihugu cya Repubulika ya Congo ihanira demokarasi. Ayo makuru yose mu biganiro byacu byo mu masaha ari imbere.
Mu Burundi abashikiranganji babiri ba leta ubudandaji n'intwaro yo hagati mu gihugu baremeza ku isukari muri kino gihe idandazwa kuri magendo. Babivugiye ejo ku munsi wa kane mu ngoro y'amakoraniro y'inama nkenguzamateka bariko bishura ibibazo by'abakenguza mateka ku ikena ry'isukari. N'inkuru ya Evariste Nziko Banyanga.
Abakenguza amateka Burundi berekanye amakenga kukuntu isukari sigaye ari umudi w'ibuye ikena ryayo nk'uko biri ari rya mbere kuva ihinguriro ry'isukari sosumuri baho. Abo bakenguza amateka babajije umushikiranganji w'ubudandaji iyi sukari ija mu gihe haheze hafi ukwezi. Iryo hinguriro ririko rihingura isukari. Icyo umushikiranganji Perati niyo nkuru yishura kuri ayo makenga yose ni uko isukari ihingurwa n'ihinguriro sosumo idashobora gukwira abarundi bose bayikeneye. Uwo mushikiranganji asigura ko abarundi bagwiriye kuko ihinguriro sosumo rishingwa mu gihe mu 1988 abarundi bangana n'imiliyoni 3 n'igice none ubu bangana n'imiliyoni 10.
Kuvyo kuri umwimbu wa sosumo uravye n'amabezwe ahari actuellement ntuhari kuko nushobora gusatisfeza la consommation interieure a 100%. Mugabe cyo dukora turagerageza kuko sosumo iragerageza ikagira umwimbu uko bishoboye aho rero n'ubundi incangaruka kuri cyakindi navuga kare cha aba abanyagihugu mu Burundi kubangana ni 3,500,000 hanyuma uno munsi mukaba mubona aho bageze imiliyoni zirenga 11.
Iyo siguro ntiyakigwa neza na bamwe mu bakenguza amateka. Umukenguza amateka Bede Mbayahaga avuga ko atari byo ahubwo muraba ku isukari yimbugwa mu Burundi iri hagati y'amatoni 2,200 n'ibihumbi 23 ku mwaka itari ko idanazwa kuri magendo.
Cyo rero hagira kino kibazo mu bino bihese ukuvuga yuko habayigwirirana ry'abantu kuva mu iyo minsi heze nkumbure byotuma uwo mwimbo w'isukari uri kurakena nibaza yuko petete ngira aho habaye nka muveze geste cyanke ngira nka marivelizasyon sinzi.
Ariko ico cuko isukari dandazwa kuri magendo umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro aracemeza avuga ko ari naco gituma ubushikiranganji arongoye bwasabye abajejwe intwaro babicishije ku bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kugira abahashe abacuruza isukari ku giciro bishakiye. Ujejwe ibibazo by'ubutunzi mu nama nkenguza amateka Ndabaneze Immaculee asaba nimba koko isukari yimbugwa mu gihugu itagikwiye bikanatuma izimba hatokwinjizwa mu gihugu ivuye mu bindi bihugu vyimbura nyinshi.
Ibi bintu tubona byo ku isukari bayikura hanze idaciye mu mategeko dico bari kimenyetso yuko isukari sosimo yimbura idakwiye change ko kame babashobora kuvana isukari hanze bakayigurira ubwo igiciro cha sosimo n'ico bakiri hejuru n'ivyaba ari byo tugaca tuvuga tuti mubonye ari byo ganya kubaba mushikiranganje mwoca mureka abantu bavana isukari hanze bakayizana n'ico giciro cha sosimo kiri hejuru
kwico cyumviro umushikiranganje w'ubudandaje n'amahinguriro yishuye ko ari ciza Pelate niyo nkuru avuga ariko ko hategerezwa kuba ivyigwa bifatiye ku mwimbu sosumo yegeranya kugira ntihavihomba
nico gituma kwinjiza iyo sukari byorinda kurabwa neza n'abahinga bari mu bushikiranganje bw'ubudandaje ndetse bafatanije n'abari mu ntwaro twabikoreye hamwe n'abantu bari ndani muri sosumo kugira ngo turabe turavye isukari abanyagihugu bakeneye turavye isukari sosumo izokwimbura muri uno mwaka izogenda gute tuzokwinjiza yingana gute twinjije izota ku giciro kimeze gute leta izoharonkera akarusho kangana gute
mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu asabwa kubahiriza igiciro cy'isukari cemewe n'amategeko aremeza nabo nyene ku isukari dandazwa kuri magendo Pasikari warandagiye ashikiriza ko hari yamaze gufatwa n'ababijejwe ariko ko icyo gikorwa kitoroshye kuko abayidandaza baheza bakayinyegeza iruhande yuko intonde z'abayihabwa zigiye gusubigwamwo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yabwiye abakenguza amateka ko agiye gushinga abitwa bamaneko batanzwe kugira abahashe ababandanya kudandaza isukari kuri magendo mu gihugu
izindi ngingo no gusurveya imbibe gucungera imbibe zacu ku buryo isukari itabandanya irengana uko byo babiri kose tutitwaje ngo hanzira birazimbye none ngo nicije abukagurishwayo twe tuzokoresha n'abadori yabatazwe n'ahantu na hamwe kandi je ndabwiye yuko abayije abura tuzobafata
ngumenya ko igiciro kizwi kandi giheruka gushingwa n'ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro ari 1900 y'amarundi ku kilo ariko ahiboneka ubigugwa hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 by'amarundi ku kilo ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho haheze iminsi mike umugambi wa leta y'u Rwanda wo kuduza amatagisi ku mpuzu zamaze kwambagwa zizwi nka caguwa utanguye gushirwa mu bikorwa ni mu mugambi ugenewe guca intege impuzu zambawe ugashira imbere ibikorerwa mu Rwanda. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eric Bagire w'ubusa.
Uyu mwanzuro wo kuzamura imisoro igamije guca intege ubucuruzi bw'imyenda abandi bambaye imizwi nka caguwa watangiye kubahirizwa mu ntangiriro z'uko kwezi kwa karindwi nk'uko byari biteganijwe kuri gahunda ya leta y'u Rwanda. Uyu mwanzuro ugamije guha agaciro ibikorerwa mu Rwanda ingaruka zawo zatangiye kwigaragaza ku masoko aboneka iyi myenda kuko yatangiye kubiyanga.
Umwenda wa caguwa Rwanda rushaka guca mu isoko rya Biryogo abona ko abawucuruza biganjemo urubyiruko muri aya masaha ya mu gitondo rero bararwanira kugira ngo buri muntu abashe kuba yabona icyo yatahana ni inkomati nyine nk'abakomatira amazi n'uburyo ubona ko butoroshye hano mu isoko rya Biryogo inyamirambo mu karere ka Nyarugenge waramse chef ndakubona nawe waje gushaka icyo gucuruza nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radio y'ijwi rya Amerika turi kureba iyi gahunda leta yafashe yo kugira ngo ice caguwa ariko turabona uburyo mumeze hano ubwabyo ntibyoroshye iyi gahunda mwayibonye mute
iyi gahunda rwose twiteguye ko ikizaba cyose tuzacyakira ariko ubundi baraduhemukiye kubera ko yari dutunze kandi yari tunze abanyarwanda benshi
ubwo yatangazaga ku mugaragaro ingengo y'imari y'umwaka wa 2016-2017 minisitiri w'imari n'igenamigambi ambasaderi Claver Gatete yavuze ko mu ishyirwa mu bikorwa ryayo hazabaho no kuzamura imisoro ku myenda ya caguwa n'inkweto
umusoro ku myenda yambawe second hand clothes iziyongera kuva ku madorari 0.2 ku kilo kugera ku madorari 2.5 ku kilo naho umusoro ku nkweto zambawe ukaziyongera kuva ku madorari 0.2 kugera kuri madorari 5.
Harabigiriye inama yo guhunika biteze ko igihe leta izaba yatangiye guhanika imisoro bizababera inyungu kubarangura amabaro y'ibyacaguwa arabona umugabo agasibundi
bega muri makeya imboro rugendo kayishaka kwishaka nago iboneka neza kubera yuko ibiciro byaroriye biragenda bigera kuri nabo zifite rero bazibortse kugira ngo ngira misoro yori nabo twanaguraga nka 45 bagije kuri 75 yaguraga nka 100 bagije kuri 5 rero urumva nyine ni ibintu bikaze muri makeya.
Abakora umurimo wo gucuruza caguwa bari mu ngeri zose by'umwihari ku rubyiruko babwiye ijwi rya Amerika ko ari ikibazo kuba icyemezo cyabafatiwe cyarahutiweho nta nganda ziri imbere mu gihugu zisimbura iyi caguwa.
Umuntu yavaga mu bujura akizira muri abakobwa bagatuburaya bagacuruza imyenda nibayica se tuzabaho dute
izo nganda ziri hehe erega ni imyenda tuba turimo kurangura cyagwa nigeze kuba mishasha ariko iraza bikadufasha kwirangura kuri make tukayana abandi bakayambara kandi nabo mu Rwanda bubigaragara iyo se bambaye ni magazi nishagwa na bise ubona ni Rwanda nabo ari umwanda ariko mu Rwanda nta ruganda twavuga ngo rukora umwenda do qualité ntarwo ntarwo ntarwo
Ababibamo bati guca caguwa byasaba no kubanza guca ubukene bwugarije abatari bake.
Ahubwo caguwa nibayice bazace n'abakene. Gute uko imyenda ni y'abantu baciriritse ubundi. Buri muntu wese ayibonamo.
Mumbaga yabaganiriye n'ijwi rya Amerika harimo bavuze ko ubuzima nibukomeza gusharira bazahitamo guhunga igihugu mu mugambi wo gushaka imikorere bisangamo
tuzajyana yacu nagarikere
wagihunga kabisa aho kugira ngo uje kwiba kuko cagwira mu tsicitse uzaje ugenda mu nzira umuntu agutera icyuma kwaka gatelefoni kawe reba iyi mbaga yaba abantu bari aha hose batunzwe na caguwa n'abandi tutabona ahangaha n'abataje ni caguwa igihugu cyose ngayibaze rero kugira ngo aba bantu bazafatwe ku munwa
gusa hakaba n'abandi batsimbaraye ku masengesho agana ku bategetsi bakuru bashobore kuba bababaye koko
nubanga ubirebye biri mu mutima w'abantu uretse Imana iri aba mutima wa 10 abantu baravuga bati Imana yakore mu bategetsi bakuru ubundi abantu bakuvuga ngo Imana yasanze president wa republika ubundi bose akabyanga niko abantu bari gusaba Imana banasenga bakayimusengera nibura akabyanga cyane ko rwose cyangwa bose banyeka
aba banyarwanda batunzwe n'ubucuruzi bw'ibyambayemo barifuza ko intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko zagira icyo zibikoraho ariko byumvikana nk'ibitagira icyo bitanga kuko mu kwezi kwa kano uyu mwaka madame Donatire Mukabarisa ukuriye abadepite yatubwiye ko ibi byambarwa ari umwanda ibihugu bikize biza kumena muri Afurika asaba abanyarwanda gukoresha iby'iwabo muri gahunda yo kwigira no kwihesha agaciro ariko se ko bakesha amaramuko caguwa nabo ni umwanda
abavuga ko ari umwanda rero n'abandi babiyicariye mu mabiro buri kwezi babazi ko amafaranga yabagomba kuboneka kwa kesa swa umusoro twawe utanze bo bakabona amafaranga niho bavuga ngo caguwa ni umwanda ariko twebwe ntabwo ari umwanda kuko turaze twanayitunganye twanayibana bo bakanayambara
uyu mwanzuro wo guca caguwa sumwe hariko u Rwanda ruhuriyeho n'ibihugu byo mu karere ruje kwisonga mu kushyira mu bikorwa u Rwanda ruvuga ko rwatakazaga miliyoni 15 z'amadolari buri mwaka rutumiza hanze ibicuruzwa nk'ibi uyu mwanzuro uje mu gihe inganda zitaragera ku rwego rushimishije mu Rwanda ngo zibe zahaza bene gihugu n'amagingo y'u Rwanda ruracyabona kiridan ni ukuvuga gato ibihaganyuza mu menyo nyuma yo kurya kabarwa mu duhendutse rugatumije hanze y'igihugu ekabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Uyu munsi biragaragara ko ikibazo cy'impunzi gikomeye kuva ingwano ya kabiri y'isi yose iheze ivyo byavuzwe n'userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Samantha Power yavuze ko kubera ikibazo cy'isi yose inyishu itegereza kuva muri bose kugira gitore gumuti kugwa umufaso ni Power mu kibazo cy'ukunga amahanga iki kibazo cyaratandukanije kuko cyitaweho n'abari kurushi ati ivyo byatumye abantu amamiliyoni babandanya kubaho nabi cyane yabandanije avuga ko uko biri kose umuti w'ikibazo uri mu guhagarika intambara n'intureka kuko ari byo bituma abantu bava mu zabo atariko mu kurindira ivyo hari bikenewe gukorwa atari kubwizo mpunzi gusa ariko no kugwa umutekano wacu userukira Amerika muri ONU Samantha Power avuga ko icyambere cyo gukora ari gutabara impunzi mu byo bakeneye byihuta mu mwaka w'2015 ONU yasabye amafaranga ashika ku miliyari 20 z'amadolari kugira ishobore gufasha impunzi ariko ayashika ku miliyari 11 z'amadolari niyo yonyene yabonetse uyu mwaka ku miliyari 21 z'amadolari zikenewe ONU iracabura yarenga ica kane cyayo ni ukuvuga ayarenga miliyari 5 ica kabiri hakenewe uburaro canke gushira mu zabo abahunze mu kwiyeka ku bihugu bimwe bimwe bishobora gufasha muri ico gikorwa impunzi nyinshi zirabangamiwe n'umutekano muke aho zishobora kugwa mu bitero by'abagizi ba nabi President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahamagarira amakungu kurushirizaho gufasha ni muri iyo ntumbero yatumye ko abarongozi mu gisata cy'impunzi mu nama yabo sigira 71 muri ONU icongeye kuri ivyo Amerika yiyemeje kongereza imfashanyo ku mpunzi no kongereza igitigiri cyabo yo kwakira ku butaka bwayo Amerika isaba inshuti zayo nabo bisanzwe bikorana gukurikiza ko karorero kubwineza impunzi n'amahanga
iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nuko uvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Njuti mwese muduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamari imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana twibutse ibice bikuru bya bigize amakuru yo muri iki gitondo. Aloyce
urakoze Fideli. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni riragabisha ko mu gihe atabiganiro bya politiki nyakuri vyoba muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, ico gihugu gishobora kwinjira mu ndyane za politike zishobora no kuvamwo ubwicanyi. Ibyo byamenyeshejwe n'icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU Jan Eliasson yaje ku munsi wa kane mu nama ijejwe umutekano ya ONU i New York. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS naryo rimenyesha ko ririko riracandaga abanyagihugu bo mu bihugu byo muri Afrika yo hagati kugira ribakingire ikiza cy'indwara y'inyonko. Iryo sekeza ryatanguye muri uku kwezi kw'indwi ritumbereye gucandaga abanyagihugu bangana ku miliyoni 15 n'ibice bitanu bo mu bihugu bya Angola na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Hano muri Amerika ubwicanyi buheruka gukorwa n'abapolisi ku banyamerika babiri babirabure byatumye abantu bo mu bisagara bitandukanye bya Amerika bihereza amabarabara kuva ejo ku munsi wa kane ku mugoroba. Iyo myiyerekano yabaye mu bisagara bitari bike harimo n'igisagara cha Dallas muri leta Texas, aho mu kanya gaheze havugwa ko hoba hari n'abapolisi batatu bahejeje kuraswa nabo bigaragambya muri ico gisagara. Ahandi yabaye ni New York, ni muri leta ya New Jersey, Sarasota muri Florida, Grand Rapids no muri Washington DC. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'Ubwongereza Theresa May hamwe n'uw'amasoko ntanga nguvu Andrea Leadsome niho bahisemwo guhiganirwa ikibanza cy'uguzosubirira umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza David Cameron. David Cameron aherutse gutangaza ko atanze imihoho inyuma yaho abanyagihugu b'Ubwongereza bahitiyemo kuva mu muryango wa Burayi kuwa 23 z'ukwezi kwa gatandatu guheze. Nayo Leta Zunze za Amerika imegiye gufashisha igihugu cha Ukraine amafaranga ya baba ku miliyoni 23 z'amadolari, amafaranga agenewe gufasha abanyagihugu bo mu gice cy'ubuseruko cha Ukraine ahasanzwe hariko harabera intambara. Ibyo byamenyeshejwe na sekretari wa Leta ya Amerika John Kerry ejo ku munsi wa kane ari ku murwa mukuru Kiev wa Ukraine, aho yabonaniye n'abategetsi b'ico gihugu bakavugana n'ibijanye no guhagarika intambara mu buseruko bw'ico gihugu. Amerika imaze gufashisha Ukraine amafaranga angana imiliyoni 135 z'amadolari kuva intambara yaduka mu buseruko bw'ico gihugu mu mwaka w'2014.
Njuti mwese mukunda radijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi mukanya ibiganiro byacu birabandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.